bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Hikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jean Diane Nirinahazwe. Umugambi uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD wasozereye amasengesho wari umaze mu iminsi witeguye gutora umunyamabanga mukuru wawo mushasha azomenyekana ejo aho bukera ku munsi wa Mungu. Abadandaza bo mu ntara ya Gitega ahari hamaze iminsi habera ayo masengesho bavuga ko yabahombeje cyane.
Igikorane gitanguye twese twasubikirwa kuja mu gikorane hanyuma n'isoko igashya yugagwa. Twebwe ngaha mu muci wa Gitega gusa ndetse n'abadandaza b'inyuma y'igisagara amabutike bategekwa kugara.
Uyu ni umwe mu badandaza bo mu ntara ya Gitega ari mu bemeza ko bategekwa kugara amaduka yabo kugira ngo baje mu gikorane cy'umugambo uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD. Hakurya mu Burundi mu Rwanda naho abanyagihugu baba mu bugari butandukanye bw'umurwa mukuru wa Kigali batangiye gupimwa ikiza ca virusi ya corona ku buntu. Aya makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isatse mu bihagufi ya maradiyo yanyu. Reka ariko tuyahere kuyagezwa hirya nino ku isi na cyane cyane ku mugabane wa Afurika. Abategetsi muri Somalia n'igisirikare cya Uganda bavuga ko baraye bishe intagondwa z'aba Al-Shabab zigera ku 189. Mu kiganiro buramatari w'intara ya Lower Shabelle yabereye mu ico gitero ariwe Abu Kadir Mohamed Nour Sid yahaye igisata cya Somali ku ijwi rya Amerika. Yavuze ko izi ntagondwa zishwe mu masaha akuze y'ejo ku wa gatanu no mu gatondo kuno wa gatandatu hifashishijwe kajugujugu y'abasirikare ba Uganda babarizwa mu muryango umwe bwa Afrika bari kugarukana amahoro muri Somalia. AMISOM icegera cy'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda nawe Lieutenant Colonel Deo Akiki yemeje ano makuru avuga ko hambavu yabo bishwe hasambuwe ahaji habitswe ibigwanisho byabo. Bongera kandi bamenagura n'amapikipiki yabo ba Al-Shabab. Mu itangazo rya UPDF igisirikare cya Uganda cemeje kandi ko hari n'inama y'izo ntagondwa z'aba Al-Shabab yaburijwemo abategetsi muri Somalia n'igisirikare cya Uganda biganje iki gitero bavuga ko arico ca mbere gihitanye abarwanyi b'aba Al-Shabab benshi mu minsi mike. Ibi izi impande zose zikabishimangira zivuga ko zibikesha umukenyuro mushasha wo kwifashisha za kajugujugu. Kuva ejo kwa gatanu abanyagihugu bava muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo na Tanzania ntibemerewe kwinjira ku butaka bw'Ubwongereza. Umushikiranganji ajejwe ivyo kunguruza abantu n'ibintu mu Bwongereza yatangaje ino ngingo asigura ko ari ingingo yafashwe mu ntumbero yo gukumira ubundi bwoko bwa COVID ya 19 bukomeye bwibonekeje muri Afrika y'Epfo. Mu gihe ubwoko bwa COVID ya 19 busanzwe buvugwa no mu Bwongereza, Tanzania na Kongo navyo akaba ari ibihugu bidahana urubibe na Afrika y'Epfo. Abatari bake ku mbuga ngurukana bumenyi babandanya kwibaza igituma arivyo vyakumiriwe. Ntacho yaba leta ya Tanzania canke ya Republika ya Demokarasi ya Kongo biravuga kuri ino ngingo. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yose agezweho yijya nino ku isi mushobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Amasengesho y'umugambo uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD yaramaze iminsi abera mu ntara ya Gitega ku murwa mukuru wa politiki yasozerewe kuri uno wa gatandatu. Abadandaza bakorera muri iyo ntara bavuga ko abasigiye agahombo kanini. Mugenzi wacu Desire Hatungimana abitugire ku muriri.
Aho ku murwa mukuru wa politiki mu mabarabara mu bibanza bikoraniramwo abantu benshi hose yashinze amabendera y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva kuri uyu wa kane. Mu mabarabara kugira ujabuke ni ibintu bigoye kubera imiduga myinshi y'abaja mu gikorane bavuye mu gihugu cyose, yaba imiduga ya leta iy'abigenga n'utavanako. Abapolisi buzuye mu mabarabara bamwe bazibira kugira abategetsi barengane abandi bakugururira izigiye mu gikorane amashuri ubuzima bwa leta bakora imbere ya saa sita gusa ububare amabutike isoko vyose abajejwe intwaro n'umutekano bategeka bene byo kugara igihe igikorane kitanguye no kuvuga isaa zitandatu kugira abantu bashobore kwitabira mu masengesho ari benshi nkuko ababa ahigitega bavyiganiye ijwi rya Amerika isoko yoyo iba yugaye guhera saa tanu kuko igipolisi nibonera kure bakwiragira mu gisagara baca biruka kutarugara agahengwe kaboneka mu ijoro aho usanga ububare bwuzuye muri ivyo byo kugara amasoko abatari bake mu badandaza imyidogo ni myinshi kuko ku bwabo bavuga ko ari ukubarenganya kuko bategekwa kuja gusenga bagaheza bagahomba amahera bari kudandaza uwo n'umwe muri abo badandaza yavuganye n'ijwi rya Amerika
atwebwe abadandaza twarahahombeye cane gose kubera ko tutigeze turonka umwanya wo kudandaza ni ukuvuga igikorane gitanguye twese twasohokerwa kuja mu gikorane hanyuma n'isoko igaca yugagwa twebwe ngaha mu muji wa Gitega gusa ndetse n'abadandaza b'inyuma y'igisagara amabutike bategekwa kugara ingorane ya kabiri twagise ni uko abantu ntibashobora kuronka abasumira kubera ko yabisoko nkuru ya Gitega nkuko twabivuze canke bwaba ubusoko buto buto bw'amakaratiye bwose bwaca bwugagwa kuvuga muji wari ukikujwe n'abapolisi bose abasirikare baca batwugaza nyene urumva ko batashobora ko umuntu ashobora kubandagira dandaza canke ngo aronkera hasumira harimwo n'abirirwa ubusa kubera ico kibazo c'amabutike n'amasoko abayugaye
mw'ishirahamwe yishinze kugwanya kurya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta Oricom naho bemeza ko gusenga atari bibi bamenyesha ko bene ivyo bikorane bihomvya leta kuko abategetsi bavyitabira bakoresha uburyo bahawe na leta kugira batunganiriza abanyagihugu Gabriel Rufyiri agasaba ko bene iyo ngendo yohinduka igihugu cya mbere gikenye ku isi kikitaho nyabuna ibikorwa by'iterambere
murabizi ko ishami rikomeye rya mari rikorera vuga neza yuko amafaranga y'igihugu hagomba gukurikizwa ibisabwa n'amategeko ajejwe ivyo gutunganya amafaranga aha rero turabona neza ko ibyo bitegera bikogwa ubwa mbere ivyo bikorane bitwara amafaranga menshi twaharwa duharura hagati y'imiliyoni ijana zirenga amamiliyoni arenga ijana akoreshwa mu bikorane nk'ibyo mu gihugu gikenye nk'uBurundi muzi ko ari igihugu cya nyuma twebwe tubona neza yuko nibyo gusenga ni byiza ko babikora mugabo nuko uburyo bwa leta butosubira gukoreshwa ibitoro amafredo mission no kuvuga ya mahera y'impamba amamodoka ya leta n'ibindi ibyo igatategeko rirajaho livuga yuko ibyo biri mu bikorwa bya leta biri kubirakogwa ntibagomba kubikoresha bagomba kugenda n'uburyo bwabo gusa
ayo masengesho bitekanijwe ko asozerwa kuri wa gatandatu ku munsi w'Imana hagatogwa umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD azoca subira Evariste Ndayishimiye yahora muri ayo mabanga Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Desire kanongere kunguru yawe ko mbanugwa nugwa ko bashobora gutorwamwo uwo munyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD azobagiye gusubirira president Evariste Ndayishimiye harimo Reverien Ndikuriyo yabaye umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi kuva muri 2015 gushika muri 2020 umushinga amateka Zenon Ndaruvukanye ari mu bambere binjiye mu kiroberi cha CNDD-FDD bakiri mu ishamba hamwe na Victor Urikukiye abarizwa mu nama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EALA ejo kwa Mungu tuzobikurikiranira hagufi hama uzotorwa tumu bamenyeshe Makuru yacu cyose yabandaniriza mu Rwanda ikigo cy'igihugu kijeje kwitaho amagara y'abantu RDC mu mpfunyapfunyo gifatikanije n'igisagara cya Kigali batanguye ibikorwa byo gupima ku buntu abantu COVID-19 ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Asumta Kabuye
abapimwe n'abantu bose bafite hejuru y'imyaka 70 bafite indwara zidakira nka diabete umuvuduko w'amaraso indwara z'umwijima impyiko n'abafite virusi itera sida muri iyi gahunda kandi hazapimwa abahuye n'abanduye coronavirusi n'abafite ibimenyetso by'iki cyorezo ariko bakaba bataripimisha itangazo ryasohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ijwi rya Amerika rifitiye kopi rivuga ko igikorwa kizabera kuri buri kagari mu rwego rwo kureba uko icyorezo gihagaze muri ibyo byiciro ndetse bigafasha inzego z'ubuzima kurushaho gufata ingamba kuri wa gatandatu mu gihe cya saa mbiri za mu gitondo ijwi rya Amerika ryagiye mu kagari ka Bibare mu murenge wa Kimironko karere ka Gasabo aho abaturage benshi biganjemo abakuze bari bitabiriye kwipimisha. Uyu mugabo wavugishije ijwi rya Amerika afite imyaka irenga 70 asobanura ko yitabiriye kuko byabereye abatuye kandi bakaba bapimiye ubuntu.
Ayitabiriye kuko byanyuze mu bayobozi bo mu tugudu natwe abashinze amasibo kuza kuza mu baturage kugira ngo bamenye bagahora nabo ubwo gucikanwa babishaka byitabire cyane cyane naho ko bataramaga nk'amafaranga ariko ubwo ubuntu bumva agize imyaka bavuga 70 kuzamura bumva afite indwara zidakira koronike azi nabo yipimisha uko niyumva ntayo mfite ariko ntawamenya duteye ubwoba kuko n'icyorezo urebye statistike zitangwa buri gitondo tutabutagira ubwoba tudufashije ngo dukore ku buntu ubundi umuntu yatanga 50 ariko tukavuga ati ababishaka tubakore ku buntu nyuma ntabashika ntabashikanwa n'iyo n'ubwo buntu bwa leta yacu.
Si abakuze gusa bitabira igikorwa cyo kwipimisha COVID-19 mu tugari kuko hagaragaye n'abakiri bato bari baje kwipimisha. Uyu musore avuga ko yaramaranye igihe kinini inkorora akikeka ko nawe ashobora kuba afite COVID-19. Nkureba ndabona nta na 30 mfite. Kuki wewe waje kwipimisha?
Nuko numva nanjye mfite ibicurane maze nk'ikimwe mbifite. Mba nanjye nipimishe byaba byiza kandi ari n'amahirwe yo kuba byaje mu kagari kacu. Natanye nko kuwa mbere mfite ibicurane. Mwana imikino n'ibicurane bisanzwe wenda jya ndebe nimba rishya
usibye ibicurane hari ikindi kimenyetso waba warumvise mu byo bavuga kuri COVID.
Oya
ibicurane gusa. Ibikorwa byayoborwaga n'abaganga babiri, umwe ugiye gufata umwirondoro w'ugiye gupimwa undi agahita apima umaze gutanga umwirondoro. Muganga Parfendize yasobanura uko igikorwa kirimo gukorwa.
Ni ukuvuga ngo uburyo dupimamo kugira ngo twihute nibyo twita test rapid, isubizo nyine cyihuse ni ukuvuga turagupima umuntu igisubizo kikaba gishobora kuboneka mu minota 15 tukaza kugenda tubamenyesha ibisubizo byabo hano nyine kuri site. Uburyo turi bukoreshe ni uburyo duhita tubona ibisubizo uyu munsi tutarinze kujya mu zindi processing zidasanzwe twa turapima duhita tubona ibisubizo uyu munsi. Iyo harimo abanduye dufite uko dukorana n'ubuyobozi n'izindi nzego z'ubuzima na RBC birumvikana tukabakurikirana tukabashyira tukamenya niba tubakurikiranira mu rugo mbega tukamenya uko tubadmitinga uko tubakira muri home based care ni nabyo turaza kubimanaginga bitewe n'uko tubonye izo kesi.
Muri rusange utugari tugize umujyi wa Kigali ni 161 biteganijwe ko muri buri kagari hapimwa abantu 125 ni ukuvuga ko abagera ku 20 aribo barebwa n'iki gikorwa. RBC isobanura ko nta kiguzi kizasabwa ku bazipimisha kuri iyi nshuro. Kuri ubu imibare y'abasanganywa COVID-19 ikomeje kwiyongera hirya no hino mu gihugu, gusa umujyi wa Kigali hakagaragara umwihariko kuko ari bufite abenshi bagenda bandura buri mugoroba ndetse n'abahitanwa n'iki cyorezo abenshi bakagaragara mu mujyi wa Kigali. Asunta Kabonyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Abatandukanye barimo abadiplomate ba Amerika babandanya kugira icyo bavuga ku birori byo kurahiza President Joe Biden na Vice President wiwe Kamala Harris mu kiganiro cyihariye userukira Amerika muri Irlande. Ha Ijwi rya Amerika yagarutse kuri bimwe mu byaranze ivyo birori. Ni mu nkuru y'umenyesha makuru Ijwi rya Amerika Natalie Dieu mwumva mu ijwi rya mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Kuba diplomate benshi bahagarariye ibihugu byabo Washington DC, uyu muhango wari uwo kongera gushimangira kutajegajega kwa demokarasi ya Amerika nyuma y'iminsi 14 habayeho agatendo kanyeganyije igihugu n'inshuti zacyo hirya no hino mu isi z'ikikanga. Mu kiganiro kuri telefone ambasaderi w'igihugu cya Irlande muri Amerika Daniel Mulyar yahaye Ijwi rya Amerika yavuze ati i Washington hari abambasaderi babarirwa mu 190 mbese navuga ko nibura batari babuze kugera ku 180. Ndibaza ko nta watumiwe n'umwe ari kubura muri uriya muhango keretse uwarwaye cyangwa hari n'impamvu ikomeye. Ambasaderi Mulyar avuga ko na ambasaderi bagenzi be bari bicaye neza ku muryango wa Capitol aho Perezida Joe Biden na Vice Perezida Kamala Harris barahiriye. Ati twarabikurikiranye neza byari bibereye amaso. ni ibirori byanejeje cyane kandi ijambo rya president ryankoze ku mutima. Uyu mwambasadera akomeza avuga ko yumvanye misa na Biden, umuryango we n'abandi banyacyubahiro bakomeye muri katedrali yitiriwe Matayo Intumwa. Iyi ni misa yabaye imbere gato y'umuhango w'irahira. Avuga kandi ko yanejejwe nuko muri iyi misa hari umucuranzi ukomoka muri Ireland waririmbye igice cy'indirimbo yanditswe n'umuturage wa Ireland. Martin Weiss ni ambasaderi w'igihugu cya Autriche Washington, wavuga ko icyamunejeje cyane ari ukubona ingoro Kongere ya Amerika ikoreramo Capitol ariyo yabereyemo ibirori byo kwishimira demokarasi. Iyi ngoro yari yagoswe n'imbaga y'abashyigikiye Donald Trump mu byumweru bibiri imbere yaho, bagamije kuburizamo gahunda yo kwemeza mu buryo ntakuka intsinzi ya Biden nka perezida wa Amerika. Ntawe ushobora kwibagirwa ibyabaye ku itariki 6 z'uku kwezi kwa mbere, ishusho yabyo ntiratuva mu mutwe. Uku turimo kubona Capitol siyo sura yari ifite mu byumweru bibiri bishize. Yabonye benshi bavuga ku byago n'imvururu byahabiriye, ariko nyuma abona basubiranye ubunyamerika nyabwo. Asubiza ibibazo by'ijwi rya Amerika, ambasaderi w'Ubuholandi Andre Hospers yanditse agira ati: "Rwose natangajwe kandi ndacyatangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kutagamburwa kw'abaturage ba Amerika." Akomeza avuga ko yatunguwe cyane n'uburyo guverinoma yabyitwayemo igategura mu kanya gato cyane uyu muhango wabaye inkingi y'ubumwe bw'abenegihugu barangamiye ahazaza. Ambasaderi w'Ubuholandi Hospers agaragaza Capitol nk'ikirango n'amahame by'indangagaciro bya demokarasi mu isi, byashimangiwe no kuzuzanya kw'inzego 6 za guverinoma ya Amerika, arizo urwego nyubahiriza tegeko, urw'ubutabera n'urwego nshingamategeko. Avuga kandi ko ibirori byo kwa gatatu bizakomeza kuba ikimenyetso cy'uko demokarasi ya Amerika itajegajega. Intumwa zose z'ibihugu bitandukanye byo ku isi zagiye zifata zikanasakaza amafoto yazo ziri imbere ya Capitol ku munsi w'irahira rya perezida mushya Joe Biden. Aba ambasaderi bahagarariye ibihugu hafi 200 bari bategereje ubutumire bwabo kugeza mu cyumweru gishize. Weiss avuga ko atari gutungurwa iyo babwirwa ko bazakurikirana umuhango w'irahira mu buryo bw'ikoranabuhanga nk'uko byari bimenyerewe mu nama nyinshi zabaye umwaka ushize. Ati: "Muri iki gihe cya corona nta na kimwe umuntu asuzugura. Bahisemo neza gutumira abahagarariye ibihugu byabo muri Amerika." Avuga ko yabonye ubutumire buvuye mu biro bishinzwe gahunda muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, kandi ko ari ikimenyetso cy'uko Amerika ishaka gukorana n'amahanga mu bucuruzi n'imibanire. Muri uyu muhango wo kurahira kwa perezida na vice perezida bashya ba Amerika, ntihabuze kumurikwa impano zinyuranye z'ibyamamare by'Abanyamerika kavukire n'abahakuriye, ndetse byizihiye intumwa zari muri ibi birori. Ambasaderi Hospers avuga ko yanejejwe cyane n'uburyo umuhanzikazi Lady Gaga asubiramo indirimbo y'igihugu ya Amerika, kandi yashimishijwe cyane n'umuvugo w'agatangaza w'umukobwa ukiri muto w'imyaka 22 uherutse kwegukana igihembo cy'uwahize abandi mu mivugo Amanda Goldman. Ambasaderi w'igihugu cya Autriche Martin Weiss wasanga imbaraga z'ibyamamare zaragize uruhare mu gutuma buri wese wari muri uyu muhango yizihirwa, ndetse ko ntako byasaga kubona atari abanyepolitiki gusa bari bahari ngo baganire mu mvugo yabiziga. Avuga ko byose byari biteguwe neza kandi byanogeye uwo ari we wese mu bari bahari.
Arakoze Claude Ganza Munyamagana. Tukivuga ku vyukurahira kwa Joe Biden nka president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutegetsi yarahiye mu gihe Amerika ihanganye n'ibibazo bitari bike hagati mu gihugu birimo nk'ikiza cha COVID ya 19 n'ingaruka zacu ku butunzi n'ikibazo gitera gikomera cinagondwa zishira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu. Mu kiganiro mugenzi wacu Fidel Niyongabo amaze kugirana na professeur Lionel Remesha yigisha ivyerekeye ubucuruzi muri Kaminuza International Alliance University mu gisagara cha San Diego muri leta ya California ngaha muri Amerika, hamwe na Frederic Bamvuginovira umuhinga mu vya politique yanonose imigenderanire y'ibihugu ari Bruxelles mu Bubiligi, hamwe na Gamaliel Ndaruzaniye yahoze aserukira Urundi mishamwe mpuzamakungu ONU ari New York muri Amerika, bagarutse ku vyirahira rya Biden bahereye ku ijambo yashikirije yemekwa.
Ibibazo bihari ni ibibazo bigoye cyane aje gutwara hari ingorane zikomeye cyane 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 zitewe n'iyi ngwara ya COVID-19. Ihe yarahira hari haheze umwaka hageze umuntu wa mbere isi yatore Washington yatoye umuntu wa mbere afite COVID-19, niho bamutoye itariki 20 mu 2020 tigiriza aho COVID-19 yari igeze. Namye ndaba abantu bamaze gupimwa bakabona ko afise iyo ngwara ya COVID-19 ngaha muri Amerika, n'abantu 2,204,000 ni nk'igitigiri c'Abarundi n'Abanyarwanda bose bashize hamwe, abanyagihugu bose turumva abantu ni benshi kandi ico kiza kikaba kimaze guhitana abantu barenga ibihumbi amajana ne n'ibihumbi amajana ne ku buryo ubu aho ikiza kigeze aho hagihitana abantu ibihumbi ku munsi urumva rero yashikiriye ubutegetsi mu bihe bigoye mu byo yashikirije ejo nyine yashitse akora yashitse yandikira ikete World Health Organization abamenyesha yuko bagiye gusubira kubafasha cyane ikindi nacyo hariho umugambi afise wa COVID-19 relief ararindiriye yuko azoca awushikiriza Kongre kugira bongereze gufasha mu vya ibi vya COVID-19 iciza nuko ama vaccine aramaze kuboneka incanco ziramaze kuboneka ariko igikenewe ubu harakenewe ayandi ubundi buryo bwinshi amahera menshi ashobora gufasha kugira izo ncanco zimaze kuboneka bashobore kuzishikiriza abanyagihugu bose ngaha muri Amerika hamwe bafashe no ku isi urumva rero ikindi nacyo kizofasha nuko iki kiza rero caranasinzikaje cyane ubutunzi abantu badandaza caranasinzikaje cyane ibyo badandaza muri ayo mategeko ariko arasaba ya COVID-19 relief harimo n'ukungene bashobora kuzofasha abo badandajwe kugira bashobore kubafata mu mugongo babandanye ibikorwa byabo hanyuma babandanye bahakaza abantu
yego ambassadeur Gamariel kuri icyo kibazo gikomeye kindi ni ibibazo bibiri ikibazo gikisanzwe cikumira bifatiye ku ibara ry'urukoba gifatanije n'iki kibazo kiriko gikomera cy'intagondwa zishira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu ni kibazo abitegereza ibintu babona ko ikibazo gikomeye cyane naho leta ijana nshasha kubitorera inyishu izo tegereza ko ubyicarira ikarondera uburyo bwose bushobora guhwanika abo bantu bafite iryo shavu babona ko inyungu zabo ziriko ziragenda mbona ariki leta yiwe ishobora gukora kubwanyu
ibyo bibazo berekeye ubumwe bw'igihugu sibishasha kuva kera kuri esclavage gushika ubu hamwe ibibazo byinshi cyo gituma nuwo avuga ati ubu abanyamerika tugiye hamwe ikibazo cerekeye urukoba ikibazo cerekeye abantu bavuye ahandi imigra ikibazo cerekeye abirabure muri antunga izo z'urukoba ikibazo cerekeye la justice pour tous mu gihugu ibibazo vyamyeho ariko mvuga yuko ikigoye n'ingene babitorera inyishu nico gituma saba ubumwe n'ukorera hamwe icyo gituma agize leta mubonye leta yakoze ngira ngo nta murwi n'umwe mu gihugu usumbure udaserukiwe mu bantu muri leta nshyashya yakoze izo rero ngira nk'ibyo zerekana ko agomba ko ibibazo byose imirwi yose igira kandi bizokwamaho zibutererwa inyishu hamwe bashize hamwe zotorerwa inyishu ata musunikano icya kabiri ikibazo cyabashyikiye itariki ya gatandatu ukwezi kwa mbere umurwi niko w'abantu bita abuko barwera bagwanira ubwo bukoba ntibyake dobyo nuko bagize inguvu bagatera ahantu hari inama nshingamateka n'inama nshingamateka abanyamerika rero byarabateye ubwoba baragize isoni cyane byabateye cyane kuko bavuga ngo bahora baterwa n'abanyamahanga n'ubatewe n'ubarongora icyo bintu cyateye ubwoba rero ko ingwano y'abanyamahanga boyikoze mugaye ingwano itewe n'ubarongora itoshoboka kuko gituma baciye bamusabira kuburanywa icyo kibi yakoze rero uko ibibazo biteye ikigoye n'ingene babikora asaba ubumwe bwa bose agasaba ko boshobora kuvuga ikibagoye cyose uko bashaka mu gihugu ariko batamenye ariko badasambuye ataco bihishe imyerekano yawe hose kuri bose ubwabo gusambura nizo nzava gusa n'uburenganzira bwabo igicumuro bakoze yo ku tariki ya gatandatu bagiye gutera batera izindi nzego z'igihugu urwego rw'ubutungane n'urwego rw'amategeko cumi rero n'uwo yahora icyo gituma yahora baciye bamucira urubanza k kandi nubu bagomba kumukurikirana kuri ico gitumuro yafoze.
Reka tubandanye bavuga inyumvira Frederic kuri ico kibazo mwe muri Iburaya mwabibonye gute kijya gitero cha bajya abantu bita kubashigikiye president yahora Trump ku ngoro y'inama nshinga mateka na nkenguza amateka abitegereza ibintu bakurikirana amateka y'igihugu baravuga ko byari bibajya mbere ijya nyubakwa itegwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 812 niba ntihenze kugihe cy'abongereza ni kintu gikomeye cyane abitegereza ibintu rabonye ko demokrasi no mu bihugu imaze gutsimbataramwo nka Amerika imaze imyaka amajana n'amajana ari kintu gishobora guhungabana cyane kinashobora no kuzimangana mu mwanya muto mwabibonye gute
mu bisanzwe burya ingene bihugu byubakwa mu bihugu idarije byose abarimwo ubudasa bw'abantu iki kintu cyitwa demokrasi no vuga ndi ni kintu abantu babahinga cyane cyane bari abahinga biyumvira cyane ukinjana cya 18 biyumvira ingene abantu bashobora kubana mu bihugu byabo basoneranira urabona abantu bamaze kwicana bakabona ko abantu bose bashobora gupfa uyu munsi ukagira ingufu ejo umwase wakazigira ugasanga abantu mushobora kwicana kubera mudasangiye urukoba kubera mudasangiye ibintu biriya abantu baravuga bajya ngo tubane mu mahoro reka twumvite tube demokarasi iyo demokarasi rero mu bihugu byari byo byose uko igenda itera imbere irahura n'ingorane ingorane kandi ikunda guhura nazo n'abantu biyumvira ko bobo babwirizwa ko basumba abandi kurya n'izo ngorane byaba niba byabonetse rero hariya kijya gihe itariki zitandatu burya byabonetse byari bisanzwe bivugwa iyo narigeze kubona aka videwo k'abagabo b'abanyamerika babyibushe bagiye mu ishyamba kwiga kwimenyereza kurasa bavuga n'amajambo mabi yuko perezida atazabashikana kuri iyi tariki ariko imana ishimwe yarashyitseyo mugabo urumva abona ko yari inzigo burya rero byabaye ejo bundi tariki zitandatu byari nk'inkurikizi by'iby'abantu benshi biyumvira mugabo bajya bakubahuka bakaza akavuga bati reka tubisambure mugabo cyo batazi kuko iyo demokarasi zisambuka kubera ko iramaze kwinjira mu mitima y'abanyamerika benshi kuko inzego z'abanyamerika ni ikimenyetso cya demokarasi kuza gutera aho urwego rukorera ubu uri kurasambura demokarasi mugabo byarabonetse neza nk'uko perezida w'ubabivuga yuko by'ukuri iyo demokarasi muri amerika ishinze imizi ni ukuvuga abantu ni bato inzego zirakomeye gusumba abantu rero nicyo kigwa kintu cya mbere nakuyemo ikindi nacyo umuntu ari butegeke ni uko izi ngorane z'abantu burya zizogenda zihera mu mwanya urabona perezida yaje imbere ya Trump yari Obama aratwara imyaka 8 umuzungu atwara imyaka 4 gusa icyo ni ikimenyetso kitabeshya ubu naho haraje icyegera cy'umukuru w'igihugu afise imizi mu birabure ibyo byose ni ibintu byerekana yuko buhoro buhoro abo bazungu bazaza barategera yuko n'abandi ari abantu bashobora kubana kuko bafite nabo ingene bitwararika imibereho y'abantu nk'uko nonyine bayitwararika
ngaruke kuri wewe Frederic Bamunyumvira umuntu arabye ubwene abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bakiye ukurahira kwa Biden na leta yiwe nshasha abategetsi ibintu barabona ko harimwo icyizere ku bintu bigiye guhinduka na cyane cyane nk'akarere k'Iburaya muri mwo bariruhukije benshi kubera iki biruhukije ibintu byari bimeze nabi gushikaho abanyaburaya biruhusa tuzi ko imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na n'Iburaya ari imigenderanire yari ikomeye cyane abantu bibaza ko gushobora guhungabana
birumvikana kubera impamvu zitatu impamvu ya mbere nyamukuru ni byerekeye icyo twita klima ingene isi igenda ihindagurika kubera ko ya abaruma abantu bayisokobera ni ukuvuga urabona ko hariho isezerano ry'abantu y'abakuru bo ku isi yuko bakingira hamwe ibi bintu by'ukonona iyi si tugendera ko idutunze
Atoi nungazu chedu sozi la makuru tukwa etuwa fitie mnikano kanya. Dushimi la bagi zuruhara bose nguwa teguru guyongira wa shikire. Kuri mikoma likumena joe diane ni nahazwe. Hivigani wana makuru vya shizwe hamwe na Fatumali Masikalala. Tukwemi tukwari mihana ya achu mwumbeo kukomeza kwini nda ikiza cha virus ya corona. Kuzina giaba genzi vatu. Tubike banu yetu ipuliza kwanda nyamura ni kwa mzio mlimo vyoose. Na huu utaha mugire weekend ndizi.